bindi biganiro byacu bikomeje hano ku Ijwi ry'Amerika. Jeff.
Tashimwe kumandanya kumviriza Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda ho turi kuri FM 104.3 by'Ijwi ry'Amerika bari Uganda mu karere ka Kisoro namwe mukatwumva tangomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazwe. Mu Burundi abanyororo batari bake bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'ico gihugu.
Kuri abo bantu 15 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana, 12 bitavye Imana kubera kubura impemu biboneka ariko bavundana bakaba nyine basohoka.
Uni Prosper Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi hamwe mashirahamwe arimo kwahuje itabara imbabare n'abanyororo ba Rusimbye bavuga ko abahitanywe n'uyo muriro barenga 50. Turabigaruka ko mu ntango zano makuru. Muri Republika Demokarasi ya Kongo ibukavu bishimiye kurwa rya Vital Kamerhe yahoze ari umukuru w'ibiro vya President Felix Tshisekedi na vyinye netwa ibateguriye mu mpera zano makuru. Tunabafitiye inkuru y'abayabaga b'abarundi kazi babiri bahuje n'ivyago umwe ahebera uwundi fisigo kandi batari basanzwe bazinanye. Ino nkuru ntize kubacika mu mpera zano makuru sangwa ikazi. Ika makuru tubafitiye kuri no mugoro batuyahere kuyagezeho ijya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi aho umupolisi yishe abantu batandatu inyuma yo kubica nawe arica. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabandanya nino nkuru.
Uwo mupolisi yarashe umugore we amwicira mu rugo rwabo mbere yuko havatwa imbunda y'akazi yo mu bwoko bwa Kalashnikov agiye kwirashisha abandi bantu bane nk'uko byatangajwe n'ishami rishinzwe iperereza muri Kenya ribinyujije ku rubuga rwa Twitter. Yavuze ko uwo mupolisi yari yariye karungu atakigendera ku mabwiriza y'akazi asanzwe amugenga. Francis Wahome kuri ubuyobozi bwa polisi mu karere ka Dagoretti ko muri Nairobi umurwa mukuru yatangaje ko hari abandi bantu babiri babikomerekeyemo. Yanze kugira icyo avuga ku cyateye umupolisi iyo myitwarire, gusa yavuze ko iperereza rikomeje mu ibanga kandi ririmo ibintu byinshi adashobora gutangariza abanyamakuru. Umuturage w'akarere ka Dagoretti witwa Lamek Alaka yavuze ko mbere yuko umupolisi ameshe urusasu ku bantu, imodoka ikekwa kuba ya polisi yabanyuzeho ihagarara iminota 20 nyuma uwitwa Ben asohoka afite imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ahita yisharija abamesha urusasu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko kugeza ubu uyu mupolisi yari asanzwe akora akazi neza kandi ko imyitwarire nk'iyi itari yarigeze imugaragaraho. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko abaturage baho byabereye batwitse amapine mu gikorwa cyo kugaragaza uburakari bw'ibyabaye.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezweho igeni no ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza. Aya na yandi ndebutse kumushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya YouTube, Instagram na Facebook y'Ijwi ry'Amerika ni vewa radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ko abanyororo 38 aribo bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye arimo kwahuje n'abanyororo ba Rusimbye bo yamara bemeza ko abahitanywe n'uyo muriro atawuramenya icawuteye bashobora kuba barenga 50. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye yatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi ry'Amerika ku muriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi ry'Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ivyo kurya, ivyo kwifuka, imatera n'ibindi vyahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye icegera cyo mukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje bane w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo gate mu gihugu n'uwo gushigikirana icegera cyo mukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha makuru igitigiri cy'abahasize ubuzima
kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe 38 bose bitabye imana 12 bitabye imana kubera kubura impemu biboneka bikabagundana bakaba bene basohoka hanyuma 2026 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose ama kandi 69 bakomeretse cyane muri abo rero 34 baringa ku bitaro bikuru by'Igitega bacyabaza kuvurirwaho
naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishyirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare ryagiye gutabara abanyororo avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi ku ico gitegire gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero ico bikoze Bazombanza yavuze n'ico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingura niteka abitavye imana
sida nta n'ikintu cyavuye ko mu matohoza itakurikiranwa biragaragara yuko byavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda bakwiguma jana kasingiwe wonda jana hirya no hino kuba ashaje za telefone cyabiye dutara hirya no hino ama n'inzu mane zari zizavuba cyane ama rero cyo gisita keza kiraduka hacaduka harasha cyane rwose atakombera nubwo byashyize mu icoro twakengurutse kuko uravye abantu 1500 babugane ngaho bintu kazi kijo gitumbuka tega zikarizo mwumvise n'umwanya wo gukengurutse mukama kuko byashoba kuba bidusumba
aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi ry'Amerika ku gutabara kwa tevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodoka rikizimya umuriro bita kizimya mwoto kirahashika kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimo n'ay'abanyororo umushikiranganje w'ubutungane Domina Banyankimbona yari yavuze ko ubwo busuma buteye amakenga kandi ko amatohoza yatanguye kugira ngo ukuri kuja habona umwe mu banyororo barokotse yatwiganiye ko n'igice kibikwamo amadosiye hamwe n'ibitabo byanditsemo abafunzwe mu yohero rya Gitega cahiye Maître Janje Bigirimana atwarishije amegigenga turuno la page akaba no mu runani rw'abashingwa manza Kavib yabwiye ijwi rya Amerika kwivyo bintu bibiri bishobora kuba bifitaniye isano wari no mubaharanira agateka k'abafunzwe abona ko akwiye kuba amatohoza yihuta yigenga
mugabo ukuntu vyabereye mu kibanza kimwe ni kuvuga ku mugwa mukuru wa politike bikaba ari ibintu byose bijanye n'ubutungane nubwo iyo sentara tariyo isanzwe yiga amadosiye kumbure yose y'abanyororo ntawe reka kugira amakenga yuko nayo madosiye ashobora kuba afitaniye isano nimba kumbure hatarimwo ivyabaye kugira ngo bihuvye kumbura amatohoza yoba kubindi kuba bahiye bagatokombera atagitabara vyerekana yuko hari hagahaze mu bijanye n'ingene amabohero y'Uburundi acungirewe shanki yubatswe
iri bohero ni naryo rifungiwemo bamwe mu bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu Burundi mu mwaka w'2015 baheruka gukatirwa gufungwa imyaka irenga 20 ubuyobozi bukuru bw'ibohero rikuru rya Gitega ryahiye bumenyesha ko ryarimo abanyororo barenga 1530 ngo ciko uyu munsi abaharanira agateka k'abanyororo bemeza ko ubwo bwinshi burenze urugero kuko iryo bohero ryubatswe mu mwaka w'igihumbi 2026 yari rifise ubushobozi bwo kwakira abantu bafunzwe batarenga 400 Pierre Clavenyunkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru urakenoye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abanywanyi b'umugambwe UNC mu gisagara ca Bukavu bazindutse bihereza amabarabara bishimira irukurwa rya Vital Kamerhe atwara uyo mugambwe ejo kuwa mbere ku mugoroba niho ubutungane bwa Kongo bwategetse ko ku mpamvu z'uburwayi uyahoze ari umukuru w'ibiro vya president Tshisekedi arekugwa vy'agategekanyo umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yaduteguriye ibindi kuri no nkuru
Nabaturage b'umujyi wa Bukavu biganjemo abayoboke b'ishyaka UNC mu birango by'iryo shyaka baragaragaza amaranga mutima batewe n'irekurwa ry'uwo muyobozi wabo.
Nous sommes très ravis par rapport à cette libération.
Twishimiye cyane irekurwa ry'umuyobozi wacu wakivuyepfo umuyobozi wa Kongo yose. Turishimye rwose yari yarabivuze ko arengana n'ubutabera burabigaragaje.
Et la justice elle-même a montré qu'il est innocent.
C'est un rêve qu'on attendait.
Nindo tutwari dutegereje twese ubu rero zibaye impamo mbere na mbere. Turashimira Imana isubije amasengesho yacu kuko ubutabera nyabwo ubu buvuye ku Mana.
Bitewe n'uko Vital Kamerhe yari afunze ibintu byinshi byari byarangiye abarimu ntibahembwa abanyeshuri n'ibindi. Vital Kamerhe ngo inubohora abana bajye ku ishuri.
Umwanzuro w'urukiko rusesa imanza uvuga ko bwana Vital Kamerhe arekuwe by'agateganyo ku mpamvu z'ubuzima bwe butameze neza ngo abashe kwivuza. Icyakora abamushyigikiye bagasaba ko arekurwa mu buryo bwuzuye.
Mbere na mbere turi mu munsi mukuru kuko Imana yasubije amasengesho yacu ariko kandi ntibirarangira turashaka ko batangaza ko Kamerhe arekuwe byuzuye bitari iby'agateganyo kubera ko numwere ibyo niba bigaragaza
turasema asante president wacu Tshisekedi kubona yatekereje neza akarekura umubyeyi wacu ariko kandi nakomeza dufashe bamurekure mu buryo bwuzuye banamubwira umwere bigaragarire abaturage bose.
Bwana Vital Kamerhe wafatwaga nk'umwishyikira wa Perezida Félix Tshisekedi wanamufashije kwiyamamaza mu matora aheruka yatawe muri yombi mu buryo bwatunguye benshi mu kwezi kwa kane kwa 2020. Arekuwe nyuma y'umwaka urengaho amezi hafi 8 afungiye muri gereza yo kumurwa mukuru Kinshasa. Kuri bamwe mu badafite aho babogamiye batekereza ko irekurwa rye rishobora kuba ari iturufu ya Perezida Tshisekedi mu matora atahateganijwe mu mwaka w'2023. Bwana Pascal Muruta Amisi numwe muri abo.
La libération de Vital Kamerhe
irekurwa rya Vital Kamerhe riraza kongerera imbaraga n'umuvuduko ubwato bwe buganisha ku matora. Biriya mbibona nk'uburyo bwo gukorera hamwe no gutekereza hamwe uburyo butegura amatora. Kandi Perezida Tshisekedi arabizi ko ari ingufu nyinshi kuri we kubera ko Kamerhe ni umuntu umufasha cyane. Turabizi twese ko bamye bakorana yabaye umuyobozi w'ibiro bye muri make kuri we n'izindi mbaraga.
Pour lui c'est une force.
Itabwa muri yombi rya bwana Kamerhe ryari rishingiye kwinyerezwa ry'amafaranga hafi miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika yaragenewe imishinga y'ibikorwa by'iminsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi yakekwaga kugira mu ruhare. Mu kwezi kwa 7 kwa 2020 nibwo yaje guhamwa n'ibyaha bifitanye isano na ruswa no kunyereza umutungo akatirwa gufungwa imyaka 20. Icyo gihano cyaje kugabanywa mu bujurire gishyirwa ku myaka 13 afungwa akoze umwaka urengaho amezi 8. Abayoboke b'ishyaka UNC rya Vital Kamerhe bamye bafata urubanza rwe nk'urwa politiki bavuga ko ari umugambi wa bwana Tshisekedi wo kumukura mu rubuga rwa politiki. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Kongo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igisata c'impunzi ubunaho bamwe mu Barundi bari mu makambi atandukanye gategekanyo yo muri territoire ya Uvira muri Kongo basaba ishami rya ONU gitaye impunzi ku isi RCR na Commission y'igihugu ijeje impunzi muri Kongo kubavana muri izo kambi zitandukanye barimwo. Zimwe mu mvo bashira imbere nuko ngo atamashure y'abana azirimwo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu muri Uvira Vedaste Ngabo.
Bamwe mu babyeyi b'umunkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira barimo bamaze imyaka 2 abana meza agera kuri 2 muri izo nkambi bavuga yuko bahangayikishijwe n'ubujye abana babo batiga mu gihe umwaka w'amashuri muri Republika ya Demokarasi ya Kongo umaze amezi 2 utangiye. Habyarimana Egide na Niyonzima Gorete bari mu nkambi y'agateganyo yasange barasaba ishyirahamwe rya SER na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ko zabimurira mu nkambi zirimo amashuri kugira ngo abana babo bige.
Aba bana nabo bakiri batonyi uno munsi nabo harageze ko batangura ishuri kuko bahora biga iyo bahora uno munsi bicayaho ntacyo bariko barakora. Turasaba ko nabo twese tworonka uburenganzira nk'abandi bantu n'izindi mpunzi zose. tukiga tukaja mu nkambi nato tukazova mu kazoza keza tukakorera igihugu nk'abana
ikibazo cy'abanyeshuri n'ukuri dushaka ko abana natwe biga kuko urabona ni benshi bari ngaha batiga ntacyo bakora urumva bagumye bicaye ngaha nibwo bwa busuma bw'abana bo bakaba mayibobo bakaba bakaje no muzindi ngeso mbi nyinshi
mu gitondo abana bakora iki kubera batiga
nta kintu na kimwe urumva bakora no kuguma nyene bayerera nk'uko nyene kubera batiga ariko biga urumva bifite akamaro
muri izi nkambi kubera abana babo batiga harabusanga bari kuzerera mu mihana y'abaturage b'abakongomani basabiriza ibifungurwa ndetse n'imyambaro yo kwambara Shimimana Rodrigue ari mu kigero cy'imyaka 13 iwe na bagenzi be batandatu twahuriye mu mujyi wa Uvira bafite amasashi arimo amafu bahawe n'abakongomani
mukavinzira nta mashuri dufite twiga ko kandi gituma turinda guseka nironge insindonge ibyo mfungura bagwa kugagarika mu kirigo umunsi umwe mu ijana n'ibyo mfungura n'amabura y'ishatu tugaseka kugatashe twoda icyo twofungura mu cyore
mugenda musegaye
ini murongo nino karma bank gatonga bufutu dakurarira harigura nka nubwo bufuye mbagaze kakugora ugahimbaga tukavuma dukora ko bwitukararira ubwo bunye twakoreze mu vutwa rose
gusa ababyeyi b'abana twasanze mu nkambi y'agateganyo yasange bashimangira ko uko kutiga kw'abana babo bifite ingaruka zikomeye kuri kazoza kabo
muri make ikibazo cy'abana ngaha abana bariho benshi ariko kubera taho bare duronka bo kwigira biratuma usanga abana bama bagenda mu mihana ugasanga bari ko baraja konona ibintu by'abakongomani nk'imyembe cyane cyane nako ihari bigaca bituma twobaho nabi n'abakongomani kubera abo bana badafite ishure ariko baronse ishure aho bo kwiga umwanya munini bawuba ko ku ishure bakaza kuva ku ishure basanga ise yamaze kuva kurondera ico bajya bigatuma byo dufasha
nk'ubu turi ngaha urabona tuba tufise abantu bakiri bato kandi bariko bararenza imyaka yo gutangira kwiga muga mu gihe baba batangiye kwiga bari ino tukaba hageze igihe dushobora ko duhunguka bashobora gushobora abandanya amashuri bageze muhira mbona kuvuga rero ko umwana amaze kuba atigiye ino akamara kugira imyaka yegeye haruguru atarataha mu Burundi ageze ubundi ntabaciga iterambere ryiwe icyaripfa igacyaripfa kubera ko bivanye n'ukuntu batagize icyo badufasha mu bijyanye n'abana twaba dufitemo
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira ivuga yuko impunzi z'abarundi zirenga 300 ziri mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange zizigisha abana baza ari uko zajanywe mu nkambi ya Murongo kuko nta mashuri ari mu nkambi z'agateganyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habarimo impunzi z'abarundi zigera ku 44,000 Vedasenga bwo kubgara dijwe rya Amerika uvira mutarakevu yepfo.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda iganiro vyacu reka tubandanirize ku nkuru yabigeme babiri b'abarundi kazi ivyago vyagize abavukanye. Evodi Ishimwe w'imyaka 23 yagize ikibazo cyo kugwara cyane amafyigo yiwe arononekara kugera aho ahakwa gushengera. Amaze kumva inkuru yiwe Michel Archel kikurize w'imyaka 20 atarasanzwe amuzi yemeye kumuha ifyigo yiwe. Mugenzi wacu Ryan Itangishaka yaganiriye nabo bamubwira inkuru yabo. Michel ariko yamenye gute ibya Evodi.
Muri ya Evodi nayimenye ni internet aho nabona ko bashize ko ryambere nabibona yuko agwaye bariko bata ubufasha kuri bashobora kwifuza ariko nabaye internet nabyo kubera urumva ntitwari tuzinanye nyine nkabica ko ndengana bwabo apres baca bashira ko ibindi kuri Facebook ya Yann Santana ashira ko yuko yabuze umuhisigo mama we nibari bajanye batikazomuha mubwaba shasanga hari ibyo badahuje bituma atomuha rero bica bisaba yuko basaba uwo babishoboye ko yamufasha akamuha ifitigo hanze numva nyine ndabisomye numva nyine binkoze ko numva yamufasha ndabaza ko hanze ko bashaka ufite gusangira opositive nanjye nkaba ndi mu opositive
kuvuga kuno kuvuga yuko warufise amaraso ashobora kwemera guha umuntu gihimba amaraso yawe ya opositive niyo yarakenewe hano
ego ndumva nyine kuno mufasa ndandikira umubyeyi wiwe ariyo papa wiwe ndamwandikira turavugana ndavye informale imugabo mukubye cyane mana basaba uruhusha kuko abavyeyi banyankirumba ariko ari kibazo ndabibwira abavyeyi abavyeyi barabaza ko umuryango uravyemeza niho nari nitegurira urugendo rwo kuja muri Kenya kugira dukore iyo operation
ego none iyo operation icyo gikorwa cyo guha umuntu ifyigo wari waramaze kumva uwundi muntu aha ifyigo uwundi wari usanzwe utegereye utahura ibyo ari byo ningene bigenda
oya ahubwo je me demande koma umuntu ashobora guha igihimba uwundi muntu ndabaza nagenda muri yo ekar yo kugira ngende narabajije abantu banshi ndabaza ku bimeze abaganga banasigurira
mindukire gato kuri Evodi. Evodi umaze kumva yuko Michelle yemeye yifuza kugufasha muri ubwo buryo wabyimviriye kwige.
Nagerewe cyane kuko nari nasabye Imana ko uwo misigo wari umukobwa kubera hari ukuntu uriyumvira ko umuntu ashaka kumusigo petetre ari umuhungu agaca ibindi bintu birebire rero njye narondera umukobwa de préférence mu byo nifuza narondera umukobwa numva ashaka umukobwa hama rero nshaboneka umukobwa ase numva ndyohewe cyane bivanye n'uko muri famiye twese twabuze umuntu twohuza ego
ni byiza cyane ndumva ko Imana yishuye kuri iryo sabisho ryawe hama rero birakunze barabapimye muragiye muri Kenya mushitse muri Kenya Evodi byagenze gute
dusitse muri Kenya za ndere nabanje kugenda muri Kenya kubera ndabimutse ko twa twatanye na mama hama ndibyakunda ko ari wa yompa ifisigo nameze gato nkwihebura ko aranavuga ati none mama byanse ninde wundi muntu azoshobora kunyihebera ngo munyuma numva Arcelle ya ari nyene ari determine novuga gute ni kintu kimurimo ni kintu atasunitswe n'undi muntu ari kintu cyane nibuka ngira ko ngira n'abantu muri imisi bari ko baravuga ngo narahaye amahera ngo Arcelle kugira ngo aze kumpa ifisigo n'ukuri nta mahera namuhaye bivaye n'ukuntu n'amahera yo gukoresha iyo transplantation yo kurondera ingene bambaga ba ifisigo rishasha nari narinze gusaba ubufasha ababanye n'abagenzi rero sibako nari kuronga ayandi mafaranga yo kuza guhemba Arcelle n'ukuri nyumba yarampa ifisigo yari impaye kugwa neza bwiwiwe yayimpaye kubera yumva bishaka nta muntu yabimutegetse ego ama rero yashitseyo baradukorera ama exam menshi kugira kubera ni novuga gute ni procedure mu kirundi bavuga
ni igikorwa kirekire
ni ikintu bateza kwitondera gutegura ku bintu byo bijanye n'amaraso kuyapima ego Imana irabikora dusanga byose turahuje n'ubwo bari basanze tutahuje bagasubiramo kandi munyuma basanga bihenze batubwira tubone sawa dusanze byose muhuje niho baca bafata umwanzuro wo kuturungika mu yindi ntara ahazobera iyo operation ngo n'ibitaro bimwe ngo iyo operation ibera mu yindi ntara atari muri Nairobi
ego Michelle turumva yuko warashitse muri Kenya ugiye kumufasha kumuha iryo fyigo baragize amateste ugushaka kumenya yuko nyine byose bihuza byagenze gute muri ico gihe cyo kugira ngo babategure bagire ama examen ibibazo bitandukanye kugira ngo bamenye ko byose bimeze neza aho hose ico gihe cyose wari ko wiyumvira iki wari ugifise iryo shaka wari ufise uko kurinda kwari kukiri muri wewe
nkisika muri Kenya Evodi yarakunda kugwara game muri dialyse des fois la grammaire cardiaque ntamubona ukuntu aremba ahubwo ndamubonye arembye narumva mbabaye des fois nari nibura na muri chambre nkarira kugamana kuri ntubora ndungitse kugira nze ntani kizigaciwe ariko ndungitse gwa zutaye twese tumeze neza rero bako tugira matete atandukanye numba nyimenga aho zumyaruka ningoga nari ngoga kugira binyaruke dushokira iyo transplantation bashobora kumushobora kumuha iryo sigo akire tayi tumeze neza
ego mwe mpibabiri muravuga cyane imana ugusenga ugusaba imana yuko bigenda neza hari ukwizera cyangwa ibintu by'imana mwari musanzwe murimo byabahaye ugukomera n'izo ntege numva mufise
nde kuganze n'ukuri numva ibintu byose byabaye mu imana byose ni imana mu ntango gushika mwerezo n'ukuri ni imana Jem
nawe vodi nuko nyene wabyumva
Senga, Manzanin Berimana, Lukuango, Naho Munarguaye, Ara Meriguan Havi, Ujo Hasha, Mozamonuki, Wura Mugabo, Josamga Nimana, Iravona, that's Kitamiko, Virashiki, Vienu, Eronagumana, Nagumana, Izizi Giro, Munu Zose, Kandi Twarawane, Higanda Shimana, even of those Zagans, Ukunu, Navaganga, Bavati, even Sandy Koriko, and Yaruka. Par exemple, nous avons une opération ya abandi iba mu masaha umunani indwisha umunani ariko twebwe yamaze amasaha ane cyangwa atanu ubuze zose zarabatangaje abaganga urumva ko ari ibintu bya bitari bisanzwe byari mu Imana kandi ibintu zose byari mu Imana kugira mwarabibonye kuko abantu benshi batari bibaza ko nukira abantu benshi bari bamaze kuvuga amajambo menshi yuko ntari bukire ariko Imana yarabibaye bumeze neza
ni ukuvuga uwo mwanya waciwemo kubiri aho bakura mu ifyigo ku muri umwe bayishyira mu wundi byamaze amasaha ane yonyine byari bisanzwe bimara amasaha indwi umunani nk'uko bivuze Michelle nawe muri icyo gikorwa cyo gukura mu ifyigo barishira muri Yevodi wari umeze gute ukija muri operation n'igihe uyivuyemo byari bimeze kuri gute kuri wewe
operation yacu yabaye iri mu gitondo jenije babanje kuja gutora ari saa mbiri hanyuma ndagenda ndasezera Yevodi ndamubwira ati turasubira nawe arambwira turasubira wamenye nyine na bantu turagiye ahantu umwe asaza gusaba kubonana kuko twavuga byose bigenda neza avant iri tuhe twavuganye kuko akunda kuvugana turi muri chambre mu bitaro aho bavuga ati ntuzusige ngaha kuri nosia jenyene nawe akaca ambwira ko nyine nawe ntuzusige kuri nosia jenyene barumva baratwara muri barantwara jewe barantera imiti kuko banje kuntera imiti mbere yuko ambwira yo kuhasa namaze nga nka 20 minutes bariko barantera imiti barantera anesthesie wamenga ni ibintu bibaye mu kanya gato y'icana hanyuma mvubiyeyo ego nari mfite ububabare buna kandi ububabare ego vraiment ububabare bwinshi mugabo uravye ikintu ciza bishikako ububabare vraiment burahera narababwiye nshaka kubona Yevodi baca barambwira Yevodi ameze neza ndababwira ifyigo ryakoze muri we ngo rikorera ko rimeze neza nzamba na Yevodi nabo baramuzanye après maze ngira nka 30 minutes enje ndababwira ati nifuza kumuramutsa baratugurira chambre ndaduze kuko ndamuramutsa nawe arandamutsa rema n'ukuri sindabona ukuntu noshimira Imana mugabo ni mama yambere yanjyoheye cyane rema
urakoze cyane ibi bintu byumvikana ko byagenze neza kandi bibaye vuba cyane haciye amezi make cyane ariko ndashaka gusubira inyuma gato cyane subira inyuma gato ku kintu wavuze cerekeye uko mwaganira muri mu cumba mwitegurira iki gikorwa cyo guhana ifyigo byagenze gute kugira ngo muhuze cyane mushobore kuja ku rugero rwaho muvuga muti ino si ntuyinsigeko
misara gishika murabona nyene umuntu mutazi nanye nyene hari ukuntu aba akantu ko gutinyana ko kwireserva
kwigumya
kwigumya n'uwisanzure kandi nibaza nawe ko ariko nawe yambona ariko uko imisi yagendera irahera niko nabona Michelle ndamubonamwo mutoyi wanje nkamubonamwo umuvukanyi bivaye n'ukuntu ya nyanganiriza n'ukuru nabona ahanganyitse ambonye ndarembye ukazibona giye kurira navuga eh wa muntu arabanika neza umuntu asumu umubano mwiza
akantu ngaduce dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize urara bose ngo ategurwe yongera bashikire kuri micro ari kumwe na Jean Diane ni nahazwe ibiganiro n'amakuru vyari bihagarikiwe na Frederic Nkundikije vyashizwe hamwe na Dieu Donné Cubahiro twese ku izina rya bagenzi bacu tubikibanuye tubifuriza kubandanya muri ranirwa mu byo muri mu byose naho utaha
radio ijwi rya Amerika yabaye subizo cyacu radio.